birasamirana.
Amakuru na Parfum Ndasigana.
Nawe mwiriwe nchuti na mwiwa kunzi wa radio Inzamba agateka kawesa mwikaze murano makuru y'Ikirundi yokuru wa 17 munyonyo 2020 Jospe Nduwimana ni watuma ano majwi abashikira ingingo nkuru nkuru uziyagitse. Agashavu ni kose mu bakozi b'ikinyamakuru cha leta ABP kuva hamenyekanye unyonyizi bwakozwe n'abayobozi bico kinyamakuru ameza abiri akaba aheze atamushahara bararonka mu ntango za makuru mukaza kumva ukutumvikana kurangwa mu bakozi bico kinyamakuru. Nayo mu ntara ya Cibitoke havugwa umugabo yarayafashwe yagirizwa ko yoba yari mu baheruka kwiba mu mafaranga atagira uko angana mu ishyirahamwe Savono amafaranga ya baba imiliyoni amajana 3 ya marundi akaba yarayafatanywe muravyumva navyo nyene mukanya. Mu bijanye n'amagara y'abantu naho mu Burundi havugwa abantu barenga amajana 6 bamaze kwandura ikiza cha COVID-19 kuva gishitse mu Burundi. Mu cegeranyo cyasohowe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bemeza ko benshi muri abo baje bava mu bihugu byo hanze kanze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org.
Nasubiye kwa musarongera kwifuriza ikaze muri kano kanya inkuru imwimwe ukwayo ariko duhere kuri no nkuru iciye ku masonga idushikire muri kano kanya muri studio Jean-Marie Rurimirije umwe mu bagwiza tunga soma mbike b'umuhisi Petero nkuru nziza yinjijwe mu bihoro rikuru rya mpimba kuri uyu wa kabiri uyo yahoze ari n'umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu ku ntwaro ya Petero nkuru nziza ico yagirizwa gushika n'ubu ntikiramenyekana ni inkuru tuzobandanya tubatohoreza. Nkuko rero nababwiye nyidogo n'agashavu nivyo birangwa mu bakozi bitororokanizo ry'amakuru mu Burundi ABP kuva hamenyekanye ubunyonyizi bwakozwe n'abahora barongoye ico kinyamakuru cha leta. Abo bakozi gushika ubu bagira bakwiza amezi abiri atagashahara bararonswa mu kurindira ko ibintu bidadanuka hakaba hibonekeza ariko ukutumvikana hagati yabo biturutse yuko bamwe bashaka ko ubushikiranganji bakukira bufatanije n'ubwigega cha leta bwo baburabahemba bufatiye ku mishahara bahora ko nayo ikindi gice cy'abakozi kigasaba ko botenyenya mu guhembwa kugira habanze hamenyekane imishahara yabo yukuri. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Patrick Mitabaro.
Jose byatanguye mu kwezi kwa gatanu mu gihe abakozi bitororokanizo ry'amakuru ABP basaba ubushikiranganji bakukira kwemera inagugwa rya sindikasta BP bakukira kugira ngo bashobore kuronka urwego bavugiramwo ingorane bafise mu kazi ziturutse kwitunganywa nabi y'imishahara yabo. Sindikasta BP maze gusubira gukora yavuye isaba ko hojaho umugwi w'ubugenduzi bw'akazi ka leta wo kushikiraho ugatohoza ibijanye n'ubunyonyezi bwikekwa ko buriko burakogwa n'abarongoye ico kinyamakuru cha leta. Uwo mugwi w'ubugenduzi bwa leta umaze kwishikira muri ubwo buyobozi bwa ABP warakoze amatohoza kuva mu kw'icenda ndetse abatari bake mu bayobozi ba kera n'abatwara ubu barahagarikwa kugira ngo bishure ibijanye n'igifungu cagaragara mu ikoreshwa ry'amafaranga yaragenewe ico kinyamakuru cha leta. Amafaranga rero angana imiliyoni 22 z'amarundi ku kwezi yaragenewe ibishahara y'abakozi kuva mu 2013 niyo yagiriwe abajeje ubutunzi n'ikigega n'ico kimenyesha makuru. Ivyo bikaba biri uko mu gihe abayobozi barabuze ubutunzi imishahara bahemba abakozi ku makonti yabo yari mitoyi cyane ariko ku mapuro zija mu kigega cya leta iyo mishahara nyene ikaba yarigwijwe inshuro zibiri canke zitatu. Amakuru yo kwizegwa ava ngaho muri ABP amenyesha kandi ko abayobozi b'iryo torokanizo ry'amakuru batangishanije kwihuturusho rimwe na rimwe tugoye guharura mu bijanye n'amategeko mu gihe abakozi bobo bari ko bahenga inisha ntikize. Gushwe no munsi abakozi ba ABP baheruka agashahara mu kwezi kw'icenda abakozi nyene bakaba bidogera ubushikiranganji barongoye ko muri ko bufatanyenegwe ikibazo cyabo. Baridoga kandi ko ubugenduzi bwakoze ivyegeranyo vy'ubwo bunyonyezi butigeze bumenyesha abakozi bonyene kwibwa ngo bamenye ivyavuye muri ayo matohoza. kubijanye n'icyoko kwa vuba bwango kugira batunganyizwe aba bakozi ba ABP ntibavyumva kumwe igice kimwe gisaba ko bo barahembwa ayo biti n'ica ntikize bahora ko abandi nabo bakabona ko hobanza kwerekanwa nyabuna ibiharuro bigaragaza ubunyonyezi bwakogwa mu kurunza mu bushiranganze bibiga cha leta hanyuma babone guhembwa ayo bandikiye onyezina tumenyeshe ko ako kajagari karangwa mu mishahara y'abakozi ba ABP kazananye mitunganywa nabi y'umugambi wo kunganisha imishahara y'abakozi wabaye mu myaka indwi iheze abakozi b'iryo terokanirizo ry'amakuru ABP bavyagiriza ubuyobozi bwagiye burabisikanya be n'urwego nshingwantwaro batakoze neza akazi bajejwe tukibutsa ko batatu mu bahoze ari abayobozi b'icyo kinyamakuru cya leta be n'ababiri mu bajejwe ikiga cacu bafunzwe ku mvo z'amatohoza
Patrick Mitabaro tukivuga ibijanye n'ubunyonyezi hari umugabo yarayafashwe n'igipolisi muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoke yagirizwa ko yoba yari mu baheruka kwiba amafaranga mu ishyirahamwe Savono kuri uyu wa mbere akaba yarerekanye mu ntara ya Rumonge igisandugu kirimo imiliyoni hafi amajana atatu amafaranga y'amarundi yibwe muri iyo shyirahamwe Bonfils Niyongere
Atukizina ya Augustin Uwimana afisinyaka mirongi tatu nindwi ya mavoko. Yafashwe nigi polisi chepeleza kuru yu ambele kumutumba Kilamira ni mwizone Kilamira nyene ya komine Rugombo munhara ya Cibitoke asa anzwe avoka nkuko makuru avakuru umutumba avivoga. Amakuru avaho nyene abandanya avuga ko yaciye ajana mu butarariye mu gisagara ca Rumonge akekwa ko yakoreye icaha amaze gushikanwayo amakuru atangwa n'amasoko ya radio inzamba mu Rumonge avuga ko yagiriye ko yerekana igisandugu ntamenwa bita coffre fort kirimo amafaranga arenga imiliyoni 88 z'amafaranga y'amarundi muri ico gisandugu nyene harimo sheke zitatu ziri ko amafaranga yose hamwe angana imiliyoni 250 mu mafaranga y'amarundi Ito gisandu uwe wachatowe kumutumba nghayamba mkisagara cha Rumonge hejuru yuru zidama kuka makuru avahu Rumonge abanda anya abje meza. Amakuru avahu mihingu ilo jama savoni savono Rumonge amenyesha kuwa ugistendu uwe mana yigeze kuba arumunye za mwuri johingu ilo. Ichatu mne aronde kwa katabga mwuri yomi gonubusuma mwuri johingu ilo haraheze inwirenga hari kuandwi munyonyo uyumwa kanyene. Ayo makuru nye nakabanda nyabuga ko ubu ari mu minwe y'inyamira mabi kugira ngo hakogwa amatohoza yimbitse hamenyekane abo barafadikanije muri ubwo busuma
Arakoze na Bonfils Niyongere tubananye nano makuru twabateguriye mujanye na politike umugambwe SNDFDD waratanguje kuri uyu wa mbere igenekezo rya 16 munyonyo indwi yahariwe abagwanyi mu birori byo kubibuka byabereye mu ntara ya Bubanza icegera cy'umunyamabanga mukuru umugambwe SNDFDD yamenyesheje ko abagwanyi baguye ku rugamba bazize intwaro mbi y'abategetsi ibitabonwa kumwe n'abatavuga rumwe na leta y'Ibujumbura twabiteguriye na Bertrand Ndakuriyo
Uko bibuka umwaka utashe ibikorwa byo kugurura iyondwi ku rwego rw'igihugu byabereye ku musozi Gifugwe zone Musenyi muri komine ya Manda ni mu ntara ya Bubanza ahahambwe abahoze ari abagwanyi b'umugambo CDFTD mu ijambo ry'uwo munsi ryashikirijwe na Joseph Ntakarutimana icegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambo CDFTD yamenyesheje ko abagwanyi bahambwe aho Gifugwe bazize intwaro mbi z'abategetsi bo muri kahise
abategetsi twaronse barabaye bagateranya ku 35 barabaye bagateranya 7 na kangahe barabaye bagateranya mu 80 barabaye bagateranya imyaka ya 90 barabaye bagateranya mu myaka y'ibihumbi 2000 ku buryo inkuru kizabyo ari izi tubona abategetsi babitwaronse baravanguye aho kunywanisha inkuru kizi yabaye yuko kugira ubwo butegetsi wibuhave amaraso menshi arinda guseseka aba bana bari ngaha ntibishwe na afida y'imodoka aba bana bari ngaha singwara bagwaye abana bari ngaha ni intwari kuko bapfiriye ku rugamba kugira mu gihugu cacu kibe muri aya mahoro
ukwibuka umugwanyi nibyari bikwiye gukorerwa abagwanye mu mugambo uri ku butegetsi gusa nyabuna ho kwibukwa wowe se yafashe ikigwanisho haba mu bagwanya leta canke bagwanira leta kuko ngo bose bavuga ko bagwanira ineza y'umunyagihugu bivugwa na Frederic Bamvunyumvira yahuze ricegera cy'umukuru w'igihugu
CNDD-FDD yagumye yibaza kumenga niyo ya mbere ije guhingura Burundi gutunganya Burundi ntiyamenya yuko Burundi buriho kuva kera mu kinyana cha 15 na 16 bara abami bato bato ntare rugamba harazaragwana munyuma harabaye ingwano ijanye no kwikukira ku Burundi Munyuma haraba yindi ngwano ijanye ninge no burundi bwotwagwa mu ntwaro ya demokarasi abarundi bagatwagwa nabo bitoreye iyo ningwano yagizwe na President Melchior Ndadaye abana bo baragiye ngo bajye rwanira demokarasi ariko uyu munsi nibaza ko ari bo bayirije aho mwansa ashaka aho watsinza amatora atari bagitwara aho umunyagihugu atakigira ijambo aho imigambwe itagikora aho Burundi bugeze aho umwansa ashaka mu by'ubutunzi kubera ko bwari yugaranye ariko kubera ko wambaye ikirezi bavuga ngo ntabona ko kera ariko nuwambaye nabi ntabona ko yambaye nabi abibwirwa n'abandi ndetse n'iyabihakana
Indwi ya hari umugwanyi yashizweho n'umuganga Sene David kuva mu mwaka w'2005 ibonwa n'abatari muri uwo mugambwe akaryo ko kuremesha abahoze ku rugamba ari nabo bahindutsemo rwaruka rw'imonera kure abandi iyo ndwi bakayibonamwo akaryo ko gucanishamo abahoze ku rugamba mu migwi itandukanye n'abasirikare b'igihugu bagwana ico gihe
Arakoze na mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriye muriko mukurikira amakuru kuri Radio Inzamba agateka kawe mukanya tuja mu bijanye n'amagara y'abantu
uburyo bwo kwikingira coronavirus mu bibanza bihuriramo abantu benshi kwibutsa abantu gukaraba iminwe n'amazi meza n'isabuni nuko amabitwararika amabwirizwa y'isuku gutegekanya muri ivyo bibanza aho abantu bakarabira habangukira bose na cyane cyane abana n'abagendana ubumuga imiti yankenerwa mu gukura imikorobi byihare guhanagura neza ivyo bibanza bihuriramo abantu benshi hakoreshejwe umuti na cyane cyane hakunda gukogwa ko n'iminwe nk'inkingi z'ingazi amameza intebe ibitasha by'imiryango iby'amadirisha n'ahandi n'ahandi gukwiragiza henshi hashoboka ivyapa byibutsa abantu kwama bakurikiza amabwirizwa yo kwirinda coronavirus
akona kamo ka Radio Inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
abantu amajana 630 nibo bamaze kwandura umugera wa corona kuva uyo mugera umenyekanye mu Burundi ibyo nibiri mu cegeranyo cyasohowe n'ubushyiranganje bw'amagara y'abantu aho bavuga ko ahanini abatorwa uyo mugera ari abantu baba baje bava hanze y'igihugu ni inkuru tubaza Jean Baptiste Bireha
muri cyo cegeranyo cy'ubushyiranganje bw'amagara y'abantu cyashizwe habona kugerekerezo rya 15 za kuno kwezi abantu babiri baratowe mugera wa coronavirus ubu bakaba bari ko baravugwa igitigiri cyamaze kwandura uyu mugera mu Burundi kuva icyo kiza kimenyekanye bakaba bamaze kugera ku 633 ku bantu bangana 1,086,077 bari bapimwe icyo cegeranyo kikavuga ko kwigenekerezo rya 14 za kuno kwezi abantu 8 basotse ibitaro bakize gushika rero ubu hamaze gukira bakaba bose bangana 575 umuntu umwe niwe amaze guhitanwa n'icyo cikiza COVID-19 icyo cegeranyo kikavuga kandi ko muri iyi minsi 28 iheze ku bantu 13,478 bapimwe 81 batowe uyu mugera muri bo 67 bakaba ari abari bavuye hanze y'igihugu naho muri aya mezi abiri ya nyuma abantu 117 basanze bafise coronavirus inyuma y'ibipimo muri bo abarenga 87% bakaba baje baturuka inyuma y'imbibe z'igihugu mwamenya ko isekeza ryo gupima ikivunga umugera wa coronavirus ryatanguye itariki 6 z'ukwindwi rirangira itariki 5 z'ukwicumi aho hapimwe abantu 38,445 muri bo 344 bakaba batowe uwo mugera wa coronavirus
Arakoze na mugenzi wacu Jean Baptiste Bireha imyidogo ni myinshi mu mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi y'Induta mu gihugu cya Tanzania izo mpunzi zikidogira ishyirahamwe mpuzamakungu yitaho impunzi hasere ko ridaherutse kubaha ibikoresho byo mu nzu kuva mu mwaka w'2015 bahunze bagasaba ko iryo shyirahamwe ryo baronse ibyo bikoresho ataruko naho bakabareka bakahungira mu bindi bihugu bibanyi idonido na belansire nazwe
ko umwe muri izo mpunzi ziri mu ikambi ya Nduta abivuga ngo ishyirahamwe HCR riheruka kubaha ibikoresho bifashisha mu ngo kuva mu mwaka w'2015 ibirago bikaba byaramaze guhera ibirengeti byaratabutse eka n'amasafuriya bayashize ko ibiremo
bamwe muri twebwe cyangwa twebwe Twageze ngaha muri Tanzania 2015 mu kwezi kwa gatatu tariki 27. Buri muntu yahawe akarango kamwe muri tabumwe isifuri imwe n'isahani zita. Kuva 2015 kugera uno munsi nta kindi kiriyongeraho kuri ibyo baduhaye hafi ya zaratobotse. Bamwe bamwe babeshyiriweho n'uko twahunganye n'abatwa gatanu baje kubumba inkono baca bifashisha uko nyine bakarandira ko bovura ziko basanzwe basabye ibiribwa hanyuma bakakubumbira inkono bakaguha. Iyo babeshyiriye ubundi twarari ntako tutakoze twereka hasere hasere yagumye twemerera ko bariko bararondera amahera bakenye nta mahera hari ariko bazi ko uno munsi abantu baryama hasi kandi bariko barirukanga kugira ngo bazobone ubushobozi bwo gushobora kuturota yago tujyama ko cyangwa ibirenge tutwifuka ariko kugeza n'uno munsi nta kintu na kimwe turabona bige biringira gukora kugira ngo dushobore gusengera ibirenge bye tubayemo. Ingaruka rero ni nyinshi kuko benshi baryama ku byasi abandi usanga baryama hasi. Agisanga umuntu abayeho mu buzima bubi cyane bubi cyane buteye n'ubwoba.
Izo mpunzi zisaba ko ishyirahamwe rya HCR ryobaronsa ibikoresho bya nkenerwa kuko zikikijwe n'ubukene budasanzwe.
Ahubwo mwebwe ntamenyeshamakuru mwadufasha kudodora hashoboka tugafatwa nk'impunzi nk'uko amategeko ya HCR yanditse tugafatwa nk'impunzi tukaza gufatwa nk'abantu umenya ntituturikiremwamo. Uno munsi indu n'abahungu hariho abantu batararonka bashobora kubamo nko bibaye atasiyeho usanga umuntu araranyagirwa agira kuryama hasi n'imbu imvura ikakirara yamunyagira ariko bafashe inkingo n'abariko barahunguka bari basanzwe baba mu nzu z'amabati baca bazibomora naho bagamusaba inzu ba mu nzu bari banyagirwa ntibijya bemera yuko iyo nzu bashobora kuyigura baca bayibomora ni igitaha iwacu n'amahoro yaraboneka ko tutagize kugira ngo twumve ko basi twaranasabye ko botureka basi bufite amikoro cyangwa bumva ko bongena n'amaguru bapfume bati
uruganda rwa Radio Inzamba rukaba rwarondeye umukuru w'iyo kambi ya Nduta ruramukena.
Harakoze na Belansire nini nahazwe mu gusozera ano makuru twabateguriye. Twibuke bagenzi bacu b'ikinyamakuru iwacu uno munsi bakwije imisi 393 bafungiwe hariya mu ntara ya Bubanza. Abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bakaba bahagaritswe kuwa 2022 gitugu tumwaka 2019 mu gihe bari bagiye gutohoza ibijanye n'ingwano zariko ziravugwa mu ntara ya Bubanza muri komune ya Musigati. Abamenyesha makuru ico gihe bakaba baciye bahagarikwa bagirizwa ko bashatse kwifadikanya n'umugwi wagwana ico gihe. Abamenyesha makuru rero ugushika n'ubu akaba atani kintu kimwe bariko barazira nk'uko amashyirahamwe atandukanye yagira bishikiriza yaba amashyirahamwe mpuzamakungu eka ndetse nayo mu Burundi ajejwe agateka k'abamenyesha makuru n'ubu bakaba baguma basaba irekugwa ry'abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu kuko atana kimwe bazize uretse kuba bakoze umwuga wabo. Radio Inzamba agateka kawe n'ubikabibandanya kwifadikanya na bagenzi bacu bari hariya mu buroko mu ntara ya Bubanza. Ninonga rero duciye dusozera no makuru twa twabateguriye nkingurukire mwebwe mwese mwayakurikiye nkingurukire bagenzanje bakoze ibishoboka byose bamfashije kuyegeranya yakoze wari mu ngabwe ivyuma Jospin Uwimana mugira ibihe byiza.